Angelina ndayishimiye yazindukiye kuri uyu wa kabiri muri komine Rugombo intara ya Cibitoke mu buraruko bushyira uburengero bw'igihugu. Yari yajyanye agakemanyi kagenewe abakenyezi bakora ubucuruzwa ndengambibe kagizwe n'umuceri, ibiharage, umunyu, isenge hamwe n'amasabuni. Nubwo yabashyiriye agafashanyo, umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yabasabye kutarera amaboko naho ikiza cya COVID-19 kitaborohereza.
Turaje ayikiza coronavirus gihanze isi yose n'uburundi bwacu budasigaye inyuma. Turiyumvira imiryango imwe imwe yahora yoshejweho no kudandaza no kurondera, ariko kubera ico kiza batagifise uburyo bukwiye canke n'umwitegenzo wo kuja kudandariza aho baba bagenda kudandariza. Ariko nayo ico kiza coronavirus kitaborohereza kuja gukorera ngaho hakurya, murashobora no kwiyungunganya bukebuke muri ngaha mu gihugu cacu.
Waserukiye abakenyezi bahora bakora ubucuruzwa ndengambibe yashimye cane imfashanyo, agasanga ari ikimenyetso ko imirimo yabo izwi kugira ikimaze igihugu n'imiryango.
Banezerewe cane kumvise bifite akanyamuneza kenshi, kuko twari aho turi dukenye kandi twiganya tutaronka icyo dufasha. Mbere twaciye twumva ko leta yacu nziza idukunda kandi duhoza ku ijisho. Mbere twaciye twumva ko ibikorwa byose twarangura tutari twenyine, twari dufise abadufashe mu mugongo. Aho ikiza coronavirus kiziye twarasubiye inyuma, ubu turi abantu bo ngaho nyene agatahe kari karahombye, ariko uno munsi turashimye cyane.
Muri iyi minsi ariko abakora ubucuruzwa rwambuka imipaka na cyane cyane abari mu ntara z'uburengero bw'Uburundi bahora bajira muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo, hari icyizere ko bagiye gusubira gukora atankomanzi. Umugwi w'igihugu ujejwe kugwanya COVID-19 wabivuze mu minsi iheze. Muganga Tadini Kumana n'umushikiranganji w'amagara y'abantu,
mu bigiye gukorwa icya mbere ni uko tumaze kubona yuko abarundi bahora bakora udukorwa baja muri Kongo bagiye mu gatumba bashora ibidandazwa ikana n'abakongomani. Umugwi wabonye yuko ko kugurukwa frontiere cote frontaliere do gatumba, ivyo rero tugiye kubitegura kugira ngo hashobore kuboneka inyubako mu buryo bwihuta ahantu tuzoshobora kwakira abakongomani, tukabapima bose uko binjiye nabo bakigira icyo baterereye.
Umunsi ku munsi ku mupaka w'Uburundi buhana na Kongo hinjira abantu batari munsi y'ibihumbi cumi imbere y'uko Uburundi bugari imipaka yo hasi no mu mazi mu kwezi kwa mbere uyu mwaka, mu ntumbero y'ukwirinda ikwiragizwa ry'umugera wa COVID-19. Hisunzwe ibiharuro by'igisata cy'igihugu gitororokanye ibiharuro mu Burundi, igisata cyitiriwe na Fakomere mu Gifaransa cyangwa imirimo y'ubutunzi itandukanye mu mategeko, harimo ubucuruzwa ndengambibe yinjiza ku mwaka amafaranga angana n'ibice 77%, mu gihe utuzi itanga tungana n'ibice 90%. Eroje Wikaneza, Ijwi rya Amerika.